uwo mwigeme w'imyaka 35 yavukiye muri quartier ya Cibitoke mu gisagara cha Bujumbura nimwe mu quartier aramura abakinyi benshi haba bahungu canke mu bakobwa mu ntango y'uno mwaka niho Belize ninahazwe yaronye impamya bushobozi yo kumenyereza umupira w'amaguru bita licence B itangwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF iyo mpamya bushobozi itanga uburenganzira bwo kumenyereza mu cicaro ca mbere uwo mwigeme amenyesha ko yatanguye gukina umupira w'amaguru akiri muto mu mwaka 2002 mu mugwi wa La Colombe uwo mugwi wo mu gisagara ca Bujumbura wakina icicaro ca mbere mu higanwa ry'u Burundi Belize ninahazwe yakina inyuma muri uwo mugwi yahagaritse gukina mu mwaka 2016 muri uwo mwaka nyene amenyesha ko yaciye atangura umwuga wo kumenyereza akazi kiwe yagatanguriye muri uwo mugwi wa La Colombe Belize ninahazwe yarateye intambwe gushika mu mugwi serukira gihugu aho yari cyegera cyo mumenyereza mukuru mu gikombe cya Afrika mu gihugu cya Maroc mu mwaka 2022 ininahazwe yabwiye ijwi rya Amerika ko hari icy'abarongozi ba Interstar bamushimye kubona agirwa icyizere
cyambere novuga icyo babandondereje baza ko ari impamya bushobozi umuntu we bafise kinyica kabikona banyumvire jewe nka Belize nibaza ko bari bamaze kubona basi nabike bike byiwanje no bantanga ubumenyi bwanje no bamfisa aho bugera bwose bakavuga urya nti tumwiyegereje byo babyiza
umwigeme agiye mu mugwi ufise abakunzi benshi kandi batihanganira gutsindwa amenyesha ko ako kazi ko kumenyereza yakagiye mwaziko katoroshe
ahano hose umumenyereza agiye abarondera akazi kiwe gashimwe atsinda abarondera ikibanza cyiza meme se atotwara igikombe ariko agume hafi nta muntu amumenyereza aryoherwa ari hari inyuma munsi y'umurongo utukura nta numwe twese tugenda kuko yaba mu bakobwa yaba mu bahungu umuntu wese agiye muri championa mwihiganwa umva nubwo higanwa umuntu wese ashaka ijya place iri imbere
amenyereza abagabo bakiriye neza umuzo wa nyine nahazwe mu gisata cy'umupira w'amaguru w'abagabo Nduwantare Ismail amenyereza umugwi wa Magara Young Boys wasozereye higanwa uri mu cyondo cya 11 mu migwi 16 amenyesha ko iterambere mu Burundi
nyeje nibaza ko tutohuza imico y'ikirundi n'imico y'umupira w'amaguru kubera mu mupira w'amaguru barabumenye nakujya na twebwe abagabo bishika tukabasolicite mu ekipe y'abakobwa nawe abaye solicite muri ekipe y'abahungu esiritu ya premier division nibaza ko twotandukanya imico y'ikirundi n'imico y'umupira w'amaguru
Shimiri Imana Liliana Longo ishyiramwe ry'abamenyesha makuru b'inkino mu Burundi amenyesha ko ari agateka ku bakenyezi bari mu nkino
nuvuga nti n'agateka ubwa mbere icyitegererezo kuko muri kahise k'umupira w'amaguru ikambere no mu nkino z'amaboko si henshi dusanga abamenyereza b'abakenyezi bizegwa kuri urwo rwego bakaba abamenyereza bakuru na cyane cyane umupira w'amaguru
Liliane Nshimirimana abona ko ininihazwe Belize yuguruye amarembo kuri kazoza kugwaruka mu Burundi
bakenyezi barakunda kwikumira bakigira abantu ntacu nshoboye ariko rero Belize nibaza yuko atanguye kugurura imiryango kubona umugwi wo mu cicaro ca mbere w'abagabo ugira uti ingo wewe Belize uze tumenyereze byerekana yuko hariho icyizere ko no kubandi bari mu mpino nabo nyene bashobora gufata cyano kwita mu gifaransa kariyeri nk'iyo
umukenyezi wa mbere yubatse izina mu mpira w'amaguru mu Burundi ni Lydia Sekera wa mukenyezi mu mwaka 2004 niho yatoregwa kurongora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi yarongoye gushika mu mwaka 2013 muri uwo mwaka nyene niho yatorwa kuba umwe mu bagize inama nshingwabikorwa y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA Lydia Sekera nawe yatumye umupira w'amaguru mu gisata cy'abakenyezi utera intambwe imbere muri kino gihe abakobwa barakeneye icyicaro cya mbere n'icya kabiri buri cyicaro kikaba kigizwe n'imigwi 10 mu mwaka wa 2022 Burundi bwaronse itike yo kwitabira inkino za Afrika zabere mu gihugu cya Maroc muri kino gihe naho umugwi wa Buja Queens uri Bugande mu mahiganwa ya Sekafa huzi imigwi yabaye ya mbere iwabo mu bihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi mu cyicaro cya mbere rizotangura kuri uno wa gatanu igenekezo ya 18 Belize n'umugwi wa Interstar bazotana mu mitwe n'umugwi wa Kayanza United ku kibuga Urunani i Buganda mu ntara ya Cibitoke mu burengero bw'u Burundi kuri uwo munsi azobara amateka akomeye cyane mu Burundi kuko uzababaye ubwa mbere kuva u Burundi bubaho umukobwa amenyereza umugwi ukina icyicaro cya mbere mu mupira w'amaguru w'abagabo Interstar yarangije ihiganwa ry'umwaka 2022 rishira umwaka 2023 iri mu kibanza cya 13 uwo mugwi mu myaka yahera niwo wagwanira ibikombe bikinirwa mu Burundi n'umugwi wa Vital Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.